trouble to come over here. Don't sit around, don't sit around.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Iyi ni radio ijwi y'Amerika, ijwi y'Amerika rigiye kwashyiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwongera ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwongera ku FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru @3 radio yacu @com. Muri bene zacuti mwese namwe yakunze radio ijwi y'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ikaze mwese mu kiganiro dusangire ijambo. Ku munsi wa mbere tariki 18 y'ukwezi kw'icumi, Abanyamerika hamwe n'abantu bo mu bihugu bitandukanye baraguye mu gahundwe bumvise urupfu rw'Umunyamerika w'umwirabure Colin Powell. Yabaye umwirabure wa mbere abaye umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'Amerika n'amakungu. Mucyongereza, Secretary of State Colin Powell yahitanywe n'ikiza cya COVID cyasanze asanganywe izindi ngorane z'amagara zirimo na kanseri. Colin Powell yari afise ipeti rya General mu ntwaro mito za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yitabye Umuremyi afite imyaka 84. Mu kiganiro dusangije ijambo cy'uyu munsi, twatumiye bamwe mu Barundi bakurikiranye hafi ubuzima bwiwe hamwe n'amabanga akomakomeye yaranguye muri Amerika. Turi kumwe na Profesor Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza yo mu gisagara cya Chicago muri Leta Illinois muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Université Chicago State University. Muri aho Profesor Athanase Gahungu?
Yego, turi ngaha turakomeye.
Turi kumwe kandi na Profesor Lionel Meshe yigisha muri kaminuza Alliant University mu gisagara cya San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aho Profesor Lionel Remesh?
Ego, turahaneza amakuru Frederic.
Turi kumwe kandi na Profesor Deogracias Ntamira yahora yigisha muri kaminuza y'Umutaliyano de la Calandria. Muri aho Profesor Ntamira?
Ego cyane, ndarwaye umwiriwe, baramukije n'abantu bose bari kubatumbiriza. Kandi rero wakoze gutumira muri ibiganiro cya dusangira ijambo.
Nk'uko twabivuze mu ntangamarara, urupfu rwa Colin Powell rwatangajwe nk'icyaduka, rwaratangaje abatari bake n'uburyo mu biganiro yaheruka gutanga kuri televiziyo yasa n'uko amagara yiwe ifashe neza. Abantu batari bake bamwirukira ku mabanga akomakomeye yaranguye ari umunyamerika w'umwirabure, amabanga atamwirabure n'umwe yari bwarangure imbere yiwe. Ku bwanyu reka dutangire kuri mwebwe Profesor Ntamira, ku bwanyu iragigiwe ni hirihe cyane cyane ku birabure bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Ego cyane, Colin Powell yari umuntu akomeye cyane, akomeye cyane rwose, kuko ubiravye yasubiriye igihangano cyari ko cyakora imbere yiwe, n'ikindi gihangano cyamusubiriye. Kandi urabona yabaye uwa mbere yamaze imyaka ine yose ya manda depuis 2001 jusqu'à 2005, il m'a dit yote contre le mari avant de voir maintenant qu'il y a un cas de la Hindu à Kaïsla avant. Alors, il y a un peu de chambre, il y a un peu de chambre, il y a un peu de chambre, il y a un peu de chambre,
na wenyine yarafite amamuko yo hanze n'umutwe yaje na wenyine amaze imyaka 8 nawe yari umuntu ikafite amamuko mu kindi gihugu atari Amerika.
Ego, tutafite mu kindi gihugu atari Amerika, niho yari hari yenaza ari mu nyuma yaciye akurikirwa n'ubundi mirabure kazitwa Condoleezza Rice mugabo ikintu tuvuge iyo periode y'imyaka ine yiwe yari ikomeye cyane, kandi ni ukuri Imana imwakire kuko apfuye agize icyo amaze imyaka myinshi, kuko imyaka 88 n'amezi atandatu hafi, kuko yavutse dosenga vire yari akuje 84 ans et demi pratiquement. Yaravuze akajambo jekeje toujours retenu k'igitangaza, yavuze ati navuga mu gifaransa, yavuze ati l'optimisme permanent ou la permanence de l'optimisme dans l'homme est un multiplicateur d'énergie. L'optimisme permanent est un multiplicateur d'énergie. Extraordinaire. Mais tu dis, non, d'accord,
professeur Athanase Gahungu, abanyamerika bose bahurikiye mu migambwe ibiri ikomeye, aha twavuga abarepublika n'abademokrate, bose barahaya Giza ubutwari bwiwe aho yaciye hose, haba mu gisirikare canke mu kibanza ca mbere c'umutegetsi aserukira Amerika. Ivyo ku bwanyu vyavuye kuki?
Urugendo kwa kwigendera kwa General Colin Powell birababaje cane, birababaje cane kubera uravye yuko yabaye umuadvisor ijambo ryiza ryo kuvuga umuadvisor,
umuhanuzi mukuru,
ego kuva kuri Carter gushika kuri Bush, akaba ari umuntu yabaye icyo bita icyongereza bavuga bati embodiment ya American Dream, ni ukuvuga ibintu bose abantu bose cyane cyane bafite ababyaye bava hanze. Colin Powell yabyawe n'ababyeyi bavukiye muri Jamaica nawe avukira muri New York muri Bronx, hanyuma mbere akura ari umuntu mashuri matoyi akubagana ukabanye abana benshi bakubagana, hanyuma arahava ahinduka aragenda gushika haja muri bya bya Reserve Officer Training Corps, gushika ahaba umujenerali wabwira zo nyenyeri zine n'ibintu bikomeye cyane. Urumva rero umuravye ukarabuka ukuntu ikosi yagize, hariho n'abavuga bati kwa kuntu ahita nawe bamuhamagara bati wewe rero wadufashije igihugu ingombere tubere perezida, hari abari bamaze kuba kwibaza yuko ariko byari guhereza iwe mugabo uko byaheze bose kubona yatwawe na coronavirus, kandi yarakurikije amategeko yose yo kwicandagisha mugabo yari asanzwe afite utuntu agwaye, n'ibintu bikomeye. Jewe ni nabanija educational leadership ibyo gutwara amashuri ukuntu kose nibaza nigenza, namaze iminsi nsoma igitabo ciwe My American Journey, umuntu ataragisoma n'ukugifata ugisome niho uca ubona yuko kuba umwirabure yagiye agaca muri ibyo byose yaciyemo agashika hejuru rwose, kandi abariko baramutobera batari batabuze ni ibintu bikomeye cyane rwose.
Lionel Remesha, abanyamerika nka bose eka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murazi politike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyubahiro Powell yari afise muri bose, abato, abakuru, abahurikiye imigambwe itandukanye ku bwanyu cavuye mu tabo mutubwire bwambera mbere ukuntu mwakiriye eka n'urupfugwe?
Oya, urumva vyaratubabaje cane kumva vyamushikiye muri umuryango, birababaje cane. Ariko General Colin Powell yari umuntu akomeye rwose ngaha muri Amerika, yaciye mu nzira, yari umuntu yashikiriye ibintu yakoreye. Je ndibuka muri mwaka w'2019 ariho inama nanagiyemo i Washington DC yitwa ya NAFSA, National Association of International Educators, n'inama y'aba international educators bo mu isi nzima, hari abantu benshi muri conference, hanyuma Colin Powell na Madeleine Albright bari babatumiye nk'aba guest speaker, baraza kutubwira ivyo kariyeri ivyo baciyemo n'ukugene babona ibintu vyabaye kugira babona bintu bikenewe vyo kwifitura mu myaka izoza. Muri ico gihe niho yavuga ubuzima bwiwe ukungene yabutanguye nk'uko Professor Athanase Gahungu yabivuze, hanyuma ariko urabona yuko mu nzira yiwe igihe yakura nticari n'igihe coroshe, uraze muri kahisi nticari igihe coroshe, ariko yaragerageje araja ku ishuri, hanyuma araja mu gisirikare, arigenza neza, arerekana ubutore ubukerebutsi, ukwigenza neza cane cane mu bikorwa bagiye baraguha, ari nko gutwara intwazangabo, kubabera urumuri, kubagira imbere no kubereka inzira nziza. urumva kugira hajya umuserikare arenda duga amapete ku bikorwa byiwe kandi akabigendera sinzira yoroshe ariko we urabona ko yabaye intwarangabo kizigenza arate barashikira no ku rwego runini rwose abantu benshi batarashikira kandi cyane badashobora gushikira
Professor
birerekana yuko ukomeye akora mu kwigenza neza no kugira umubano mwiza n'abantu naho baba badahuza ku rwego rwa politike yari umuntu yumviriza cyane abantu hanyuma akongera agafata amadecision ariko yari afise nubwo no kwama ari afise optimism afise arizera ko ibintu bigera neza akongera akaremesha n'abantu
Professor Watanazi Gahungu mwavuze ukuntu yaranguye neza amabanga abanyamerika bakayashima eka mu kibaza nuko hari kugira abanyamerika bonyine bakamwisabira ko yobatwara abantu bakurikiranya politiki yo muri amerika babonye ko yigeze gushaka kwitoza hanyuma agahanuzo mutandukanye wiwe mu nyuma akabivamo ariko abantu benshi bari bizigiye ko bashobora kumuha amajwi hari n'abandi kandi bavuga ko yashobora kuyacira inzira Perezida Barack Obama ivyo mwebwe mu bivuga ko igiprofesa batabazi gahunga
ivyo bintu birakomeye rwose nibaza yuko umutandukanye we yari yarabonye inzira yaciyemo akabona ukuntu naho burya umuntu arinza ba chairman ya wa joint chief of staff utwara abasoda bose bo muri kino gihugu cya amerika ibintu byoroshe mugabo yari yarabonye aho yaciye yuko hariho abaza baramwononera uhetse kumviriza ingene ubutubwiya mwene wacu watubwiye ati ingene yumviriza abantu yarabumviriza no mu bintu byamugoye abantu bavuga ngo urabye ibyo yakoze ya nama ya onu yacamwo mu 2023 kumbure byaramwononeye ariko abantu babiraba neza bavuga bati ibyamwononeye ni uko yemera abantu bakorana mugabo kwemera abantu tuguma turi abantu aharwa abantu nta murundurundu kubona abaraba ibyatesi bike bashika imigwi 12 yose yari yavuze yuko izo ibigwanisho ruho nyama ubwo ibigwanisho bikomeye byo muri ako byariho hanyuma bakagenda iyo adaheza ngo yemere abo iyo migwi 12 yose ubu n'abantu bari kuba bariko baramutera amate mugabo yarabigize arabyemera kandi bimaze kuba yarasubiye mu nyuma aravuga ati kumwe bavuga twebwe twewe nakuze tuja mu ishuri twandikisha irangi tukagira na divari urabona ikorotse ko babita ari babita blot ati iyo ni blot imwo mu buzima bwanje bwari kuba ari bwiza ahandi hoho aho naho byabaye sinibaza mu bantu benshi bo muri kino gihugu ko baciye bamuca bati ntitukimushaka mugabo rero urazi ukuntu mu minsi ya nyuma yahapfuye azarahindura agatora Obama aho gutora Hillary akavuga yuko iyo migambi iteza imbere igihugu naho yahora yitoza atora ari umurepubulike hanyuma akaba umudemokrati ibyo byose birakomeye byerekana ukuntu yari ameze kandi byerekana cyane cyane umuntu iyo hageze ikintu yakoze kikagenda nabi naho baba baramuhanuye abamuhanuye bariho mugabo akavuga ati ibyo bintu ibyo ni bimwe ku kintu gikomeye cyane mu buzima bwa General Power turababaye turiko turamugandarira
dufatiye ngaho nyine kuri icyo cyiyumviro cy'uko kenshi na kenshi Colin Powell yashobora kuraba politiki y'igihugu agashyira imbere inyungu z'igihugu aho twavuga nk'akarorero gatanzwe na Professor Watanazi Gahungu aho kenshi na kenshi yagiye gutora nk'umutegetsi yibaza ko bibirongora neza yaravuye mugabwe wiwe amajwi Perezida Barack Obama igihe yari kwitoza ivyo bifise isiguro nk'iprofesor Ntambira
ivyo bifise isiguro kumva baravyumva batabizi neza babishira bikotera system bashavuga ngo yamuhaye amajwi kuyamirabure ngabo agiye ikintu gikomeye cy'ukuraba umuntu wamuzi icyo musangiye uko nuko yari tumusangiye mu byumviro nicyo kintu gikuru rero yakurikije kandi urabona urabye n'ukuntu bakoze urabona Obama yakuriye muri Nigeria Hawaii mugabo yakuriye muri Harlem dans le Dr. D de New York. Ari Harlem hanyuma agakura mugabo kaguma ameze neza kugeza agenda mu gisoda akaduga turetse no kuja kuba secrétaire d'état mugabo akaba na kandida usibye kandida l'élection présidentielle c'est vraiment quelque chose yakwiye icyubahiro muri politiki ibyo muri 2003 byaramushikiye évidemment ndagoye ndetse n'itashi noire yansabye itashi noire kuko urabona abantu bari muri ekisi bafite bagiye kuza ndavuga ibintu bya arme de destruction massive ibintu byo kudacuza rirake n'ibindi kandi yarabishyigikiye aravuga ati arabisubiramo mugabo umuntu narasabye imbabazi yaramugize ledoni bari bambaye ibyo yari yambwiye byose byari byo kandi yabyemeye bwira ko ndabidefanda kuri pozisiyo narinjye nubwo niba bitarije nawe nta kundi mu mbabare byabaye uko niko byagenze niyo mpamvu sitade sitade onetete atera yerekana yuko umuntu umunyakuri aheza akabona ko yagiye mu ikosi kandi yagira akaryemanga kandi bisabira imbabazi kumva n'ikintu cyiza cyane n'umuntu rero akwiye icyubahiro ibyo byose ibintu yakoze muri politiki ni extraordinaire ibintu yakoze mu bisoda kugira ngo duhure bishyikire mu generale ni we wa mbere yatanga ko umujenerali mwirabura ubwatwa harimo n'ubutwara ito
kwibona abansi
pentagon kwibona abansi n'abansi n'umwirabura mugabo n'abantu baje mu nyuma bagiye baraza bakurikira ingendo yiwe n'igisho yiwe hasigaye amateka yose rero marembo yavuze kandi muri kigiye muri ya televiziyo yavuze kandi rero niba ndakibuka neza yavuze ati kahise kawe nawe ubiruka ushobora kose dushobora kugahindura hatugize imana ukabona ko kagiye guhindura ufata ingingo yo guhindura kazoza ati kazoza urabishobora mugo kahise ntagishobora kahise sonde mu remaino tumwe rero n'umuntu n'ukuri akwiye cyubahiro akwiye no kuba abantu bamufatira ko ahagira ikintu bamukurikiranye ko ejo hariho kandi kandi bivuze kumenya ni uko umuntu wese umusoda nubwo akavuga ati jone rutaragera afite ngo ni ngwane
icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose reka tukibaze na Professeur Lionel Lemesha ikiganiro yatanze ubwa nyuma muri televiziyo muri Amerika Colin Powell yaremeye ko hariho abantu benshi bavuga ko atakunda ingwano ariko akavuga ko arinze aja mu ngwano umwasi wiwe ahasiga amababa ivyo bintu bivuze ki kuri personalite yiwe kukuntu yari ameze ko
ego kuri uraze ku buntu bwiwe urumva wewe intambara arayizi intambara arayizi yarayibonye yabonye intambara nyinshi zikaze zabayeho ku isi yarabonye intambara yari mu ntambara yo muri Vietnam yagiyeyo mu ntambara ya Vietnam yabonye intambara muri Korea mu gihe West Germany nawe yarakoreye ibikorwa hanyuma n'intambara ya Gulf War ya mbere yoyo yari komanda ariko n'ibindi bikorwa n'ubundi ntambara yarayi ariko icyo yabonye ari uko experience yari yararonse ni uko imbere y'ukuvuga kujya mu ntambara babanze batorere inyishu ari nk'ibintu politiki babanze barabe imbere yo kujya mu ntambara ni iki gitumye haba imishamirane ni iki ingorane hari n'ibintu bashobora kuganira ashobora kuvamo amanegosiyasi n'ibintu n'imishamirane ivuye ku bintu bijyanye n'ibintu by'ubutungo hanyuma akaraba ko bashobora kubitorera inyishu batarinze kujya ku rugamba iyo rero cyo ni ikintu ku isi hose bashobora kwigira ko mu gihe hoba hari imishamirano cyangwa ari ibya antigambwe tumvikana cyangwa abanyapolitiki batumvikana bakemera bakabanza bakicara bakabanza bakibaza iyo mishamirano ibanza ku bakaraba yuko bashobora kumukorera
imbere yo kujya mu ngwano
bakoresha ubwenge bwabo bakagerageza kwitorera imiti yatereze kujya mu ntambara urumva yarabifishemo experience kandi yarabikoze ego hanyuma ibura gahondi hariho ibyo byabaye byometro ariko yari yaragerageje ku byo yari ashoboye
tugasukumwe biye Professor Watanazi Gahungu mu gusozera ikintu mwibaza ko yoba ahiragi asize cyane cyane mu banyapolitiki n'imiryango yose twavuze ko kenshi na kenshi yatora bivuye ku mutima bitavuye ku mugambwe arimo twavuze kandi ko yabaye akarorero ku batari bake abirabure ku bwanyu iragigiwe rizoba irihe ku birabure ikano ku banyapolitiki muri rusange
iragigiwe birarengeye ibyo umuntu ashobora kwibaza umuntu turazi Martin Luther King turazi Obama turazi n'abandi benshi bagiye imbere y'abandi birabure ariko urazi ukuntu Colin Powell ukuntu yabayeho ingene yatutse kumwe bavuga mu masodi yiwoka hanyuma agashika iyo ashitse hariho byinshi umuntu akwiye kuguma amwibukira ko benshi baguma bavuga bati rekani yaragize ibintu birengeye mugabo urabye nge Colin Powell yashoboye kuganira na Gorbachev hanyuma mbere yaramaze no kuva mu by'intwaro igihe bigoranye muri Haiti urazi uwo batumye ku bavuze bati umuntu wenyine dushobora gutuma hariya ngo dutume ko Colin Powell murazi byabaye muri bya bimwe bya Iran kontra ziriko muzibuka bimwe bya ba Oliver North bari ko baronona batoba umuntu wenyine yashobora kubijyamo akagira ati ngo tugire ikintu kiboneka yari Colin Powell. Colin Powell kuri jewe si umwirabure gusa ni umuntu yashoboye kwerekana ko ashobora gutwara ko ashobora kwereka inzira abantu bose z'abirabure z'abazungu n'abantu b'amadini z'ibiki. Colin Powell nicyo gituma nibaza yuko igihugu cya Amerika amakungu yari akwiye kuwe kumushimira kurusha uko twamushimiye niyaho ntiwashikana.
Namwe Profesor Ntinahamira iragigiwe kubwanyu ryo birihe haba ku rwaruka rw'Abanyamerika rwaruka rwa mu bihugu byose ka haba no ku banyapolitike b'imigambwe itandukanye ngaha muri Leta Zunze Amerika mwihweje uruharagize muri politiki ya Amerika ekanugisirika
nukore tunavuga ko ari nk'igitanga kuko ngaho muri Amerika iwanyu mu bitinigu cyane cyane ibiri itandukanye abarepubulikani n'abademokrati umugabo wewe twabivuze kare yuko yashobora kureka gutora uwo muri abarepubulikani biwe agatora umudemokrati Obama c'est extraordinaire nawe abendere leta muntu yasize ibyo namba yari question de conviction irabona ko abishoboye yego hanyuma rero iragira ikomeye je mbona cyane cyane nk'umubyeyi n'ukuntu yari umubyeyi kandi yubaha umubyeyi zina tamukanye n'iwe kamuhanura byaho ntugende muri ibyo ntuge aho maze kugera harange arakwiye uguma ngaha ariko uri kubatura hejuru kuza kuba umukandida wa perezida wa perezida kandi akagira akamwemerera icyo cyose byose ntizirikana ko yari umuntu wubaha umuryango cyabita abantu ari b'abakobwa babiri n'umuhungu bose bama bari kumwe bagenda hamwe bumvikana mu byo bavuga iyo ni yo yirukana rero twese dukwiye guha imiryango yacu ndetse dukora ikintu cy'ikisanzure kandi ukongera ko ni uko yari umuntu runaka wa kare akanya diplomati niko navuga ni sanzwe cyangwa umuntu yashoboye kumara imyaka ine basa na musubirije manda yose igahera ari we sikarisensesa ikwiraramira ku bantu n'ibisambere ku bantu
profesa
mungamara madame bibaze ko ari ikintu kiboneka ko yarakigenzu n'ukuri agaragaye ko abantu bose bamwemera ko bamukundira kandi nsa n'umuntu w'umwirabure yavukiye ahadena yagiye araduga kubeza aho bamubona ko ashobora gusubiza igihangano cyiswe Albright radio Albright kuri cyo swati mu cyari gitangaza d'origine de l'Italie américaine je pense que ari juri cyo gusubiza ko yari kose na kinjene yari umujyi ukirana ndabwo ko dirika yashoboye kuduga gushika kuri nivo yabo bandi twese kwa cyamba sakwali extraordinaire ari cyo nani bigeze gusoma uyu munsi ni cyo cyo nashaka kugira kose ero sije iragira dosi nuko bavuga nuko muri iki gihe ari umuntu antete yaramaze wose kwerekana ahagaze kuko muri Amerika ndibahemuka nta mugambwe nyakundi ubaho muri Amerika ariko aravuga yuko hanura aba Republicans kugira ngo bajye hamwe ngo bashobore kuraba ukuntu ukora ashyigikiye Donald Trump kugira 2024 bakuremo insinzi.
Professor Lionel Lemesha namwe mu bice muze ku byerekeye iragi rya Colin Powell mwihweje n'amabanga yose yaranguye Professor Lionel Lemesha.
Yego me iragi adusigiye ni iragi rikomeye cyane iragi ryerekana yuko
ugukora cyane ugukora akazi kose umuntu ahawe cyane bikogwa cyane nk'ibikogwa amabanga y'igihugu cyane nabo babidandariza ko nabona ariko bafashe igihugu nuko umwe wese yokora akazi kiwe neza kandi akama yibuka yuko ari gakorera igihugu mu nzira zose afata kandi ikintu gikomeye mwiragiye nuko kwaba tumwibukira ko nuko ukungene yumviriza abantu n'abafite ibyiyumviro bitandukanye imico itandukanye ariko akagerageza yuko bashobora gutora inzira imwe bari hamwe ukugani icyo rero ni ikintu cyofasha n'abanyepolitike benshi bo ku isi irindi raki ni nk'igihe iyo hageze gufata ingingo ku byerekeye iby'igihugu cyangwa nk'abadandaza ku rudandazwa ingingo yifuze yuko umuntu yobanza akanonosora neza akabaza akanonosora kugira aramutse afata ingingo aba ari ingingo yo irindi ragi rikomeye nuko nkuko yari mu muganga wa Republican ariko akabona yuko ku nyungu z'igihugu n'igihe aho igihugu cyari kigeze icyo gihe yabonye yuko ibiyumviro na perezida Barack Obama yari karatanga yabona yuko muri icyo gihe nibyo byiyumviro byari bikenewe kugira biteze imbere nk'umuzinga igihugu hanyuma aremera ararengera umugambwe wiwe ariko araba ku nyungu y'igihugu icyo kintu rero ni ikintu gikomeye n'abanyepolitike bo kwama bumva yuko cyangwa n'abadandaza yuko hamwe bavuga ngo aho bashize nta ukurayo eka naho uba watoye ikintu ariko ashobora kuraba no kavuga ariko iyi ni inyungu y'abantu benshi hanyuma umuntu akabona ko ashobora guhindura izo ni ibyo ragi byo mbona ko dusigaye
Professor Lionel Remesha nda gushimisha rwose ku byiyumviro mushikije kuri radio ijwi ry'Amerika kuvyeke urupfu niragi rya Colin Powell umunyamerika umwirabure wa mbere yabaye umushikiranje yajejwe imigenderanire muri Amerika mwakoze ndabashimiye namwe Professor Athanase Gahungu ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire ku rupfu eka niragi rya Colin Powell
urakoze cyane Fred ariko niba ajya akantu gatoyi ko mu 2004 yatwaye Bright Prize for International Understanding jewe na Genome kuri Fulbright urumva ni ibintu bikomeye cyane je nibaza kubijyanira gigiwe kandi urakoze cyane
urakoze Professor Athanase turagushimiye namwe Professor Deogracias nkinahamira ku kanya mwateye kugira ngo tuganire ku rupfu eka no kwiragi ya Colin Powell umunyamerika wa mbere yaranguye amabanga akomakomeye cyane rwose mu gihugu cya Amerika
murakoze cyane kuba naje mwaje nicyo mumbaza kuko kuri icyo mvuga kuri abantu b'ibihangange bo muri Amerika biranezera cyane kuko ibyo muri Amerika bisanzwe bizwi nayo bikubwiye bikurikirana cyane ku munsi ku munsi navuga bigize uyu munsi urumva rero tuzasubira no hanyuma dusubire tuyage tuganire kuri izo bintu murakoze cyane ndashimiye n'abatwumvira icyo bose
murakoze turashimiye kandi n'abanywanyi bose radio ijwi ry'Amerika cyane cyane abakunda ikiganiro dusangira ijambo bakurikiranye ikiganiro cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza wese
Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe. Yelewe.
Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Jusangiri jambo ya hushe venshi. Muri sanga ya kose byinshi Agasaro kaburaga Kaboneke benshi
Aha, kaboneke benshi Ejo heza na yo ya kose byinshi Dususuruke na muzika ya kose byinshi
Americana Iwanyu Munara Ejo heza nayo yakoze byinshi Dususuruke na musika yakoze byinshi Americana Iwanyu Munara Iwanyu Munara